Ngiyi nzamba
Nzamba irasamirana
Amakuru na Parfait Mudasigana.
Inosa kubwimana ari muhinga bw'ivyuma kaze ncuti bakunze ba radio inzamba agateka kawe mu makuru y'ikirundi tugiye kubashikiriza kuri uyu munsi wa gatandatu igenekezo rya 17 ruhuhuma umwaka w'2018 ingingo nkuru ziyagize. Muri imisi ya nyuma yiyandikwa ry'abanyagihugu mu itora gihindurwa gibwirizwa shingiro ryaranzwemo ubusuma bwinshi kuri uyu wa gatanu hoho ikarata ndangamuntu mu ntara ya Muyinga yatangirwa mu ngoro y'umugambwe SNDD-FDD muravyumva mu idonido mu ntango zano makuru. Nayo mu gisata cha politike inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere yitezwe kubera mu gisagara cy'i Kampala mu gihugu cy'u Buganda kuva igenekezo rya 2021 gushika kujya 2023 za kuno kwezi. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Bujumbura ngo nta kinini bayiteze ko muraza kumva Karoli Nditije arongoye ipona itemewe n'ubutegetsi aho asaba ashimitse umuhuza Benjamin Mkapa gutanga imihoho niyo yaheza gutanga icegeranyo cavuye mu mubonano uherutse kubera iyarusha. Mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe naho abanyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura bamaze iminsi itari mike mu bushuhe budasanzwe. Umwigisha muri kaminuza Laurent Ntahuga yanonose ibijanye n'ibidukikije asigura ko ibyo biva ku bushuhe bw'isi bwaduze kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuramutsa nongera kwifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe imwe ukwayo. Duhera no makuru kuri no nkuru iciye ku masonga idushikiriye muri kano kanya muri studio. Abanyeshure bo kwishure shingiro riri muri Kirekura muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura baramaze iminsi ibiri batiga. Amakuru dukura aho akavuga ko atawinjira adafise karangamuntu kandi ngo nta no kuraba imyaka umwana abafise. Hakaba hari uwirukanywa afise n'imyaka 14 y'amavuko. Ikindi gitangaza abanyagihugu baho mu Kirekura ni ngene urongoye umutumba ariwe afise impapuro za karangamuntu benico bateresha igikumu. Ubu uwifuje karangamuntu ngo ayikura kuri uwo mukuru mutumba kandi ngo ziba ziriko ikidodo cya mustanteri. Abanyagihugu bemeza ko izo karangamuntu bazigura amafaranga igihumbi kandi bitegekanijwe ko zigugwa amafaranga amajana atanu. Tukivuga ibijanye n'ivyo nyene giyandikwa ry'abarundi mu matora y'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro akajagari niko kariko karanga imisi ya nyuma isozera iyandikwa ry'abarundi mu matora y'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro azoba mu kwezi kwa gatanu kuza. Mu ntara ya Muyinga ikarata karanga muntu yariko itangwa ku buntu kuri no wa gatanu mu mugambwe n'umugambwe SNDD-FDD mu gihe mu zindi ntara abasaba iyo karata batera bagwira. Ni nkuru tubaza Patrick Mitabaro.
Karata karanga muntu iteye akajagari ihabwa abageze canke bataragera gutora ibwirizwa nshingiro yitezwe mu kwa gatanu kuza. Petero Karavenda icari arongoye seni agasigura ko abaronswa iyo karata bazoshirwa gusa ku ntonde z'abazotora mu 2020 bose ngo ntibemewe gutora ibwirizwa nshingiro. Icyo bikoze muri no minsi ya nyuma yo kuyandikisha ikarata karanga muntu itangwa n'inzego zitabire kuri we imuyinga abarongoye umugambwe SNDD-FDD bayitanga mu kajagari batabanje gusuzuma inomero canke n'ibindi bisabwa kugira ikarata ndangamuntu ihabwe nyene kuyitera ku gikumu. Amakuru ava imuyinga yemeza ko kugira uronswe iyo karata uca mu biro bitwara umugambwe ari naho uyironka utarinze gucumukura. Uretse aho imuyinga ibujumbura ho harangwa imyidogo y'abaca mu nzira zemewe n'amategeko kugira baronse iyo karata hirya no hino mu gihugu. Iyo karata isanzwe itangirwa mu buyobozi bw'amakomine yavuye itangirwa mu biro by'umugambwe uri ku butegetsi.
kubwa Leon Sengenda Kumana icegera cy'umukuru mugambwe Sahwanya Afrodebu ngo iryo tangwa ry'uburanga muntu bikogwa n'umugambwe CNDD-FDD ngo nta kindi bigamije atari gutegura kwiba amatora. Leon Sengenda Kumana agahamagarira abanyagihugu kwiyamiriza bivuye inyuma iyo ngendo ya bamwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD. Umviriza
bisigura kare busuma ariko burategurwa cyo gihe baha iyo karanga muntu uwariyo wese uyikwiye n'utayikwiye ukwije ibyangombwa n'utabikwije n'abatanzwe bakabandika bashobora kwandika nk'amazina y'abantu bapfuye bagashobora kwandika amazina y'abantu yorora akatutura bagashobora kwandika amazina y'abana nico babigirira nta n'ikindi kandi bumvirije ibiharuro ariko bashyikiriza muri seni nari huriye n'ukuri ukubuga ukuri nuko abantu babyitabye nabi nabi ariko azabumva ngo abantu baramaze kurenga imiliyoni zine n'igihe bahora bafata ukwezi ariko barandika atigeze bashaka kuri ibyo biharuro noneho turafite n'ibimenyetso byerekana yuko n'abana bafite imyaka 15 babandika ibimenyetso birahari kuko bagenda kuyirukana mu mashuri babagira kujya kwiyandikisha rero n'abana bacu turabizi ibyo niyo ari inkuru mbarirano nta kindi biba bigamije atari ibyo mugabo ko numva ikibazo niko baragira izo ngorane zose kuko ibiharuro bizovamwo birazwi kasiye kuzera isoma gusa iyo navuze nti nta kamaro kubibaragura abantu ngo genda biyandikishe rondera ikirondera kiriya iruku bizovamwo birazwi bose barabizi rero mu nje amarike ni uvuga nti ibyo byatanguye kera ubwa mbere hoho muri bwa mwaka w'2010 nakane na 15 ubwo buranga muntu ntibwatangirwa ku ngoro z'umugambi wo gusa wasanga n'urongoye umutumba rufise wasanga n'urongoye pozisiyo afite buranga muntu ariko aracuruza ariko aragurisha buranga muntu sinarishaka niko bimeze mu gihugu kitagiramo amategeko aho demokarasi iri kwirazimangana ariko bishobora kugenda atari mwene izo ngendo mwene izo zaro fishulitse cyo gituma tuvugira abarundi bose kuva hasi bakarwanira umuntu w'inzira ya demokarasi mu Burundi wari kuraza kuko ibyo turi ko turabona umuntu w'inzira ya demokarasi mu Burundi ugiye kuzimanganywa higanje umuntu wenyine nacyo wafite inkoho umuntu wenyine nacyo wafite uburyo bwa leta ry'ubutungane aca ibibanza yashatse n'uko ashaka yamategeko adakura nagiye hinyira ibintu by'abantu ngate hasi kugira ngo nibyo bintu tubyanze kandi ni bwa karenga rivuga ati abanyagihugu bakabanda mwasinzira ibintu mwene biri ko biraba abantu bazubandanya bamenyera iza tuzati bajya abanyagihugu bavuga ngo bacumwe ntibabona gaco bamaze ibyo dukoze byose tubakanze barabyemera
mu mugambi teshute wiyemeje kugwanya ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro nabo nyene ngo ntibashobora kwemera ko amasezerano y'arusha genda amazima yongo Vitare Nshimirimana urongo yakavuga ko bazobandanya guhimiriza Abarundi gushikaho ibwirizwa shingiro ridahindurwa kurikira Vitare Nshimirimana
turiko turiwenda iterabwoba igikenye hamwe n'umukazo byakoreshejwe mu kugira ngo abanyagihugu bategereze kujya kwiyandikisha ku nguvu biragaragara yuko abanyagihugu bari baritabye akamo twabateye tuti ntimushobora kujya kwemeza yuko ibwirizwa shingiro mwitore mu 2025 abarundi twiyemereje mu 2025 yuko rihinduka kubera ishaka ry'akagwi k'abantu bakenya akagwi k'abantu bariko barica bariko barangaza bene wabo hanyuma uno munsi biraboneka yuko iyandikwa hamwe n'ibizokurikira byose biriko bikogwa mu iterabwoba ntangere ibyo navyo bikaba bitandukanye ninge na mategeko y'u Burundi hamwe na mpuzamakungu biraba inge na matora ateza kugenda bibitegekanya amatora ategezwa kuba mu mwidegembyo ntangere amatora ategezwa kuba mu bwigenge mu myidegembyo ubu naho turabona yuko ibyo mvuga ari byo bibuze kuko no munsi icyo cyitwa amatora kiko kirategurwa nta tegeko nta bwirizwa nta gateka kandi na muntu byubahirije Barundi basanzwe baciye ubwenge umurundi arashobora guhumiriza uno munsi akita yuko yumvirije canke yemeye agakandamizo ariko turabizi yuko ejo tuzobandanya twiyumvira kugeza aho umugambi guhindura ibwizwa shingiro tubuza ntube
ugereye kabari Vitare Nshimirimana harongoye umugambi iteshute turacabandanya makuru havugwa mu bijanye na politike kuva kwigenekerezo rya 2021 gushika ku rya 2023 za kuno kwezi harategekanijwe I Kampala mu gihugu cy'u Buganda inama y'abakuru b'ibihugu ba kano karere mu bizokwihwezwa nako hakaba harimo ikibazo cy'u Burundi kuba Karoli nditije arongoye umugambwe ipo na utemewe na leta ngo nta kintu kinini yiteze kuri iyo nama ahubwo asaba umuhuza Benjamin Mukapa ko ahejeje guha icegeranyo cavuye mu mubonano wabereye Arusha yo catanga imihoho vuba bwango ngo kuko guhuza abegwa n'amatati ari mu Burundi byamutaye ku amazi agasaba ashimitse abakuru b'ibihugu bya kano karere guhagarika nkuru nziza gusambura amasezerano y'i Arusha ngo kuko bishobora gukwega akarambaraye mu gihugu umviriza
icizere sino vuga ko ari cyinshi mugabo nawo kwihenura ngo akanini kigabyizo bwa mbere ho cyo tusaba nuko muri raporo mwunganizi w'umuhuza perezida William Benjamin Mukapa yo kwerekana neza na neza yuko iki kibazo cy'ubuzima cyamutaye ku amazi kuko atanyeshuriza ibona irama yigeza ashika ko na cyane cyane ko avuga neza ati byo kinigeze kigirwa n'abakuru b'ibihugu by'Afurika y'Ubuseruko ku mbere yo cyangwa kigeye ko mutashyigikiye akandi mutima menyo agatanga ibihoho kuko baramutembereje kandi ashaka gushika ko cyo cya mbere ko musaba cyakabiri ni gusaba abakuru b'ibihugu yuko niyo nama badafashe ingingo yuko bahuza Petero kuri nziza guhindura ibyiza shingiro rihonyanga amasaha y'Arusha nabo nyine atacyo bazoba ariko barafasha kuko kuri nziza akaramuka ahinduye ibyiza shingiro agahonyanga amasaha y'Arusha nta kibanza cy'ibiganiro kizoba kikiyari kuko kuri nziza azoba atintambara azoba ajyanye akarambaraye akabitabishe mu gihugu ku mbe rero nabo nyine atamusura kuyivigira ngo bariko baragica bafashe mu Burundi abarundi boca bimenya bakamenya ko babunga bagahaguruka bakagwanira amasere rusha yajyanye icumbi mu gihugu yakare bavuga bati mutagira inasenga ari singa ntibashobore kutwereza agatima ngo ari cyo kuyakogwa batamuhagaritse ibyanse bakamukura ku nguvu kugira ngo batezurire Uburundi kuko biriko bira mu Burundi bavye bitotezwa ry'abantu bavuga kugira ngo bazotora oya ugasanga amashuri arugaye ugasanga nta ukivugwa ugasanga abantu bifata ubwena kujya mu isoko bireka neza neza ko nkuru nziza ariko ategura akabi kabishi babe ko ibintu biriko biraba ari gipimo ari kugerageza ngo barabe ingene abarundi ashaka guhaguruka bakaka ariko nkuru nziza agacuba funda buhoro birafite ubwoba rero nibyo bibazo bavuga ngo twahamagaye amakungu twakaza akarere amakungu tubireka yuko ejo ibaraho bukera izogwa byaza bavuga rero ati ati twari tuzi kandi twamenye abavinye turatakambye turabereke ko ibiri inyuma bigiye korona gusumba kuyangara gusumba amahoro agahungabana kuruta kubera intumbero nkuru nziza ariko abapolisi mbonera kwenda se bavuga ati uzovira na gatora oya atazokwibonera ko ni rero bigamije ikindi atari gutoza gusa ibyo bwirizashize
mu mashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi nabo nyene ngo nta kinini bayiteze ko iyo nama kuko abakuru b'ibihugu byo muri Afrika batabona kumwe ikibazo cy'u Burundi kurikira umushingwa manza Lambert Nigarura numwe mu baserukira amashyirahamwe yigenga
ntitworeka gushima iyo nama y'abakuru b'ibihugu na cyane cyane yuko ikibazo cy'u Burundi uwo munsi kiri cyanditswe mu rutonde rw'ibindi bibazo bizokwigwa ariko twomenya yuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu atari ya mbere ikambere atari ya kabiri iriko yiga icyo kibazo icyagaragaye mu nama zose zaheze nuko abakuru b'ibihugu batumvikana kumwe inyishu ucanke umuti botorera ikibazo cy'u Burundi ibyo rero navyo bikaba biva ku mvuzo zitandukanye za imvuzo za politike canke izindi mvo zigoye gutohoza canke zigoye gutora neza bifatiye kuco umukuru w'igihugu canke wundi yiyumvira ku Burundi canke imigendanire asanzwe afitaniye n'ubutegetsi uriho mu Burundi canke ibyo basangi umunsi rero biragoye uko amashira hamwe duhurikiyemo yigenga two kwizera yuko ari umuti w'igitangaza uzoheva ukavamwo na cyane cyane yuko bari bamaze kugerageza ariko ukabona yuko ibyo bibatandukanya no bitarahera ico rero twoshima nuko ko bakoranye bagasubira kwigisha kibazo inyuma y'imyaka itatu ngira ngo barakwiye kubona yuko atacu bashoboye gufasha Burundi atacu bashoboye gukora kugira ngo umuti utogwe kandi byaraboneka yuko aribo bonyine bari bashoboye gufata akarorero gufata yambe no gutora umuti tukibaza yuko mu gihe bubona yuko atacu bashoboye mu gihe bubona yuko atamuti bagishoboye bo kwemera yuko atabyo bagishoboye kugira ngo izindi nzego ayandi mashyira hamwe mpuzamakungu abakoreye mu ngata aho naho dufatira akarorero ku bumwe bwa Afrika eka mbere n'inama mpuzamakungu ni yuko yoheze igafata ibintu mu buryo kugira ngo bashobore gutabara abarundi n'u Burundi muri iki gihe bari mu mayira abiri muri iki gihe atabaja kwa muganga atabaja kwishura atabaja kubuze ubwo ariko bwose batafashwe mpiri waje mu matora y'uguhezagira ibintu binyuranye n'amategeko yo kugira ngo umuntu umwe yiharize afate igihugu mu izosi
uyu rekabari mushingwa manza Lambert Nigarura umwe mu bashingwa manza barongoye amashira hamwe yigenga tubutse ko hano makuru mushobora kuyakurikira muke ku rubuga ngurukana bumenyi ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu oh gemukanya tubananiza no makuru mu bijanye n'inkino
ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 38 40 73 244.
Amakuru avugwa mu bijanye n'inkino amagara meza no kwitaho ugwaruka niyo ntumbero nyamukuru y'urukino rw'umupira w'amaboko basketball wahuje imigwi ibiri y'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda iyo migwi ikaba ari BBC y'Inyamata na SBC y'Ikigali ugo rukino rukaba rwabereye Inyamata mu ntara ya Bugesera kurikira Janze Bigirimana arongoye umugwi wateguye ugo rukino
ni ubwa mbere ho yuko sport ari igikogwa gituma abantu bagira amagara meza nubwo abarundi rero cyatanu rwaruka bari impunzi ni byiza yuko bagumana amagara meza ni byiza yuko bashobora guhura bakahura bariko barakina binonora imitsi baryohewe kumbure abantu bagaronka umwanya wo kwibagira gatoya ibyo bibabaje cyangwa bagoye nk'impunzi rero tukibaza yuko gikora nk'icyo geza kigafasha cyane ijanye no gutuma ugwaruka turukurikirana na katane iyo rukurakina imikino birufasha kabiri bituma ugwaruka rutaja mu birusamaza kandi bigatuma bagira amagara meza
noneho umuntu yovuga yuko ari igikorwa muzobandanya canke kigarukinga
igikorwa nk'icyo kizobandanya kuko abantu benshi bakishimye kanatsinda bacita bibari benshi cyane bisigura yuko rero igikorwa nk'icyo cyiza abantu babashimye ntacyo tuma tutakibandanya reka mbere tugahamagarira n'abandi bose bashobora gutunganya ibyinkino kugira ngo ugwaruka rushobore gukina inkino zitandukanye umupira w'amaguru cyangwa indi mipira y'amaboko ni byiza yuko igikorwa nk'icyo kibandanya kuko byagifite akamaro mu buzima bw'ugwaruka mu buzima bw'abaje gushyigikira ugwaruka bisigura yuko igikorwa cyiza nk'icyo abantu babashimye ntacyo buze kibandanya
tubamenyeshe ko rero ugwo rukino rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi BBC w'Inyamata mu gutsinda amanota 53-40 y'umugwi SBC mu kurangiza ano makuru tuyarangirize mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe hamaze iminsi hibonekeza ubushuhe budasanzwe mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura umigisha muri kaminuza Lohan ahuga yanonoso ibijanye n'ibidukikije asigura ko ivyo ari kube ari ukubera ubushuhe bw'isi bwaduze bituma haba ihindagurika ry'ibihe akavuga ko abantu boraba uko boziganya amazi bagatera ibitegwa n'ibiti birinda izuba n'ubushuhe kurikira umigisha Lohan ntahuga
kuri iwe turimo tumaze imyaka tubona ko hari ico bise ihindagurika ry'ibihe no kuvuga ko ubushuhe bw'isi yose bwaduze kandi buri ko buraduga kandi umwego bisa n'ibizobandanya ubwo bushuhe rero bwaciye butuma ibyo twari twaramenyereye ingene bushana canke iki canke ibindi bihe byose bica bihindagurika bikamera ukundi kenshi na kenshi bikamera nabi kuko n'ibintu tuba tutaramenyereye kandi n'ibinyabuzima biba byarabimenyereye no nk'ubu rero hariho ubushuhe bwinshi kubera icyo gituma ubushuhe bwaraduze burarengera kandi bugaca butuma n'umwanya uhinduka dusubire kumera neza kuko ahora ibiterwa ibikoko ibinyabuzima byose ubu bigiye mu kibazo gihambaye cyo kumenya ingene byo kwifata kugira bibandanye kubaho nimvira ko abantu bimenya hanyuma cyane cyane mu bidukingije tuvuga ko botangura kuraba ingene baziganya amazi kwa mazi arashobora kugabanuka cyangwa agahera bagatera ibitegwa bishobora gukura neza mu gihe nk'icyo n'ibitegwa birinda izuba rwose cyangwa bitononeka kuko ubushuhe buduze bakabandanya gutyo n'ibihe rero bihambaye kandi bitazohera vuba kuko ibituma biba biguma bibandanya mwarumvise ko nk'inama yabereye iburaya mu minsi iheze hari no mu Budagi hari ibihugu vya rutura biguma bidadaza igihugu ca Etats-Unis d'Amérique aho vyoshize hamwe n'ibindi kugira bagwanye iyo hindagurika ry'ibihe biteye ahantu henshi aho hazi umwuzura w'amazi canke hakaza uruzuba rwinshi bivuye kuri ivyo rero vy'ihindagurika ry'ibihe
uyu rero akaba ari umwigisha muri kaminuza Lohan ntahuga yanonoso ibijanye n'ibidukikije nino kuri ino nkuru ivugwa mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe duciye dusozerera ko hano makuru twari twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwafasha akanya kanyu ko kuyakurikira abakozi bagenzanje bakoze ibishoboka byose kugira bafashe kuyegeranya ino sa kubw'Imana yari mu nga bw'ivyuma yakenuye mugire weekend nziza.